Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe na Angela Louise Bigirimana. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye tubahaye ikaze kuri radio yanyu.
Ntera nije ndamaze kugura itongo ringana n'imiliyoni 2.8. Aho rero byo mu rugo sinshoboye kubivuga kuko ni byinshi cyane. Kandi nambara uko ashaka vrema ubu n'umuntu yizeje ntasumbye vrema ngiye bye barantangariye abese cyane.
Uyu ni umukenyezi wo mu ntara ya Gitega avuga ku karuco amaze gukura mu mwuga wo korora inka. Inkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo iyaho Leta y'u Burundi negura amwe mu majambo ashikirizwa n'abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi. Kwahamagarira abanyagihugu kugumuka turazibashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Imbere yaho ariko tubanze duha kanya mugenzi wacu Oriane Itangishaka adushikirize amwe mu makuru avugwa ijya nino ku isi yaduteguriye. Mwaramutse neza Oriane, mbonereho n'akayo ko kwifuriza Pasika nziza.
Urakoze cyane Aloise Bigirimana, Pasika nziza kuri wewe no kumwe mwese bakristu aho muri hose. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Ghana, igipolisi gitangaza ko kigiye guha abakandida bose bariko bariyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora azoba mu kwezi kwa 11 aba bacungira umutekano. Ivyo vyatangajwe na Cephas Arthur, umuyobozi mu gipolisi ajejwe umubano mwiza hagati y'abapolisi n'abanyagihugu. Iyo ngingo ni imwe mu mugambi igipolisi gifise yo gukomeza umutekano mu bihe by'amatora. Bubaye ubugira kabiri igipolisi gifashe iyo ngingo yo gucungera umutekano w'abakandida nk'uko babigize mu matora yo mu 2012. Aho ni mu gihe abanyepolitike bari bamaze iminsi babwira ibimenyeshamakuru yuko hari icyuka kibi mu gihugu gishobora kwadukamwo uruhagarara cyangwa ubwicanyi mu matora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka nayo ku mitumba. Uwo muyobozi w'igipolisi Arthur we avuga ko atariko abibona. Havuga ati, sinovuga ko hari icyuka kibi mu gihugu ngo nukubera bivuzwe n'abanyepolitike, ariko novuga ko abantu bashikiriza ivyumviro vyabo bakanashikiriza amakenga bafise, kandi ivyo birasanzwe muri demokarasi. Ati, gusa turareka abantu bagashikiriza ivyumviro vyabo n'ukuntu babona ibintu mu mwidegemvyo, ariko nitwoshe tuvuga ko hari icyuka kibi. Ati, nta cyuka kibi gihari na gato. Mu Bubiligi, igipolisi caje mu biduga bitera amazi ku nyubakwa igirigwamwo ubudandaji mpuzamakungu, aho abantu batari bake bari ku irembo ry'iyo nyubakwa bari bagandariye abaguye mu bitero vy'iterabwoba vyabaye mu ndwi iheze. Abo banyagihugu bakabavugiriza impundu babakomera amashi aho bashitse kuri iyo nyubakwa n'ivyo biduga. Bamwe mu banyagihugu bashigikiye intwaro z'igitugu nabo baciye bahashika. Aba bashigikiye intwaro z'igitugu batangiye kuvuza karuru k'amajambo yiyamiriza amategeko ashigikira ugutanga ubwenegihugu ku banyamahanga murantunga. Bongera bagira indamutso zagigwa kera mu gihe cy'intwaro z'abadagi bitwa abanazi batwaza igitugu. Umukenyezi yitwa Monique Stark yatanguye guhunga aho ako karere uwo mugwi wari utanguye kugiriramo imyerekano utanguye kwibonekezamo uruhagarara. Yavuze ati, iminsi yose y'abantu bagize igikorwa cyiza abantu nk'abo bamabaza kugitoba. Kuva ku munsi wa kabiri habaye ibitero by'amabombe vyahitanye abantu 28 bigakomeretsa abandi 300, abanyagihugu baciye batangura kuza muri ico kibanza kiri imbere y'iyo nyubakwa igirwamo ubudandaji mpuzamakungu kugira bagandarire abaguye muri ivyo bitero. Ibiduga vy'igipolisi bitera amazi vyahavuye vyomora abo bari batanguye kugira imyerekano bibarungika mu nzira iri hafi y'inyubakwa ya station ya gari ya moshi, aho abo bantu bagenda bamena amacupa bongera basanzaza ibintu mu nzira. Abategetsi muri Mali batangaza ko bafashe abagabo babiri bakekwa kuba bakorana n'abagwanyi ba Al-Qaeda mu karere ka Maghreb Islamique, Akim mu mfunyafunyo y'Icongereza. Abagabo bakaba bakekwa kuba bagize uruhara mu bitero by'iterabwoba byagizwe mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ibyo bitero bikaba byahitanye abantu 19. Ejo ku munsi wa Mungu, igipolisi cyavuze ko abo bagabo bakekwa bafashwe haciye iminsi ibiri mu buraruko bwa Mali, Inyuma y'indwi zitatu ziheze habaye igitero cyakoreshejwe mu inkoho n'amagrenade cyo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu ku mahoteli atatu no kunyubakwa zo kwinezerezamwo ziri ku kiyaga muri Côte d'Ivoire mu ntara ya Grand Bassam. Igipolisi cyatangaje icese uwitwa Ould Mohamed bakavuga ko yari umudereva yatwaye abo bagwanyi muri Côte d'Ivoire. Ikinyamakuru cy'Abafaransa kivuga kandi ko igipolisi kivuga ko uwo mugabo afitanye imigenderanire cyane n'umukuru w'akagwi kagize ivyo bitero muri Grand Bassam muri Côte d'Ivoire. Mundwi iheze abashikiriza manza ba leta ya Côte d'Ivoire bari batangaje ko hamaze gufatwa abandi bantu 15 bakekwa muri ico gitero. Abasirikare b'igihugu ca Syria bashigikiwe n'u Burusiya mu bitero vyo mu kirere bagiriye bigaruriye igisagara cha Palma bacaka umugwi w'abagwanyi ba leta ya Kiislam Islamic State. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu n'ibinyamakuru bivuga ko iyo nsinzi ikomeye cyane ku basirikare ba leta bagize kuri uwo mugwi w'abagwanyi ba Islamic State. Murakoze cyane, mwari kumwe na Oriane Tangishaka.
Oriane Tangishaka kuri ayo makuru heje kudushikiriza. Imwumviriza ni ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi. Leta y'u Burundi isaba Episcopi Katolika kwitonda mu majambo bashikiriza canke amatangazo basohora. Umuvugizi wa Leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba asigura ko kenshi na kenshi batavuga rumwe na leta baca bishimikiza amajambo y'abasenyeri b'abakatolika bavuga ngo barashigikiye. Abatavuga rumwe na leta bo bayisaba gutahura abepiskopi katolika kuko ngo ari abantu bazi ubwenge badashobora kunuma mu gihe babona ko ibintu bishobora kuyangara mu buzima bw'igihugu bwose. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika I Bujumbura Eloge Wirika neza.
Mu kiganiro avugize inzego zitandukanye za leta baherutse kugirira mu ntara ya Muramvya, umuvugizi wa leta abajijwe ku migenderanire iri hagati y'ishengero rya Ekleziya Katolika na leta y'u Burundi yishuye ko iyo migenderanire ari myiza cyane, ariko Philippe Nzobonariba ariba asanzwe na wene ari mu bakirisu badasiba misa hari ico yahanuye abepiskopi katolika.
Uri yabungereye bekezi ya katolika huko bitwa bungere ni nabo banatwigishije umugani w'umubivyi. Umubivyi yaragiye ayo bimbuto zimwe zigwa mu mahwa izindi kwibarabara mu makumabuye izindi munzi. Iyo basohoye itangazo ligenda likagwa mu matwi ari mwa mahwa batabungere bacu bavuze ngo nukuri turanze kuzobabaja kuko ntazogira umuntu agufumbatisha udufaranga abakugize umujangura mu amajwi yawe urareka wa nkunda ari hariya yaguye mu gutwi kutumva yuko atantu matakeneye kubumva atantu n'umurongo n'umwe yikeneye kubumva naje sinyeneye kubumva mugaba gacyarimba ngo yatubwiye ngo agacuririma gusinda umuja wabungere bacu turi kumwe ngo amakanga turi kumwe amakungu turi kumwe ngo nabo bama turi kumwe n'imbyino bagenda baravyina ku ma televiziyo ku murango ntibabigira mu ijo bagumutse muri ya makartier za Mutakura za Musagaza nyakabiga. Abo bungere bacu baritonda kuko baragiye abakirisu benshi bishobotse naho cyayo mwakiye muze murasigurira abo ababumvise nabi.
Naho umuvugizi wa leta atabitobora neza ibyashikiriza bifatira ku majambo yashikirijwe na bamwe mu bungere bishengero rya Katolika bari berekanye aho bahagaze ku bijanye n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu imbere y'amatora y'ibihumbi 2015 akarorero na kumwe episkopi mukuru wa diyoseze ya Gitega Simon Ntamwana.
Mu butware cyane cyane mu butware bwo hejuru mategeko aratubwira yuko ibiyetanga bari bibiri byonyene no kuri uwo yakoze neza mbere uwo nyene yakoze neza yoheza akareka kugira ngo icyo cyiza yakoze cyigwe mbere n'abandi kibandanwe n'abandi. Ari nacyo gituma ayo mategeko avuga yuko aha mu Burundi umukuru w'igihugu yoheza agatorwa kabiri. Kwari ibyo rero simbone igituma tubivuza kwinduru ni kabiri.
Ishengero Katolika rero ntigarukiriza ku matangazo gusa n'amajambo ashikirizwa imbere y'amatora byaratanze inyigisho z'ukubahana hagati y'abadasanga ivyiyumviro ryongera ritunganya ingendo z'amahoro akarorero nak'urugendo rwagiriwe ku musozi wa Gikungu ahari kirimba citiriwe umuvyeyi Bikira Maria mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura.
twahereye ku rugendo ngo twereke Imana twiboro twacu kugira ngo turabe byiza iduhezagire. Twagize akigoro gatoyi ngo twerekane ko twifuza kuja mu matora turemye ku mutima, hanyuma duheze twubake Uburundi bwacu mu mahoro no mu mutekano.
Leon Sengendakumana umukuru wunane ya Desai Kibiri akaba yarigeze no kurongora inama nshingamateka y'u Burundi, arafise ica saba leta gutahura ku vyerekeye ishengero katolika.
Ishengero katolika rifise uruhara runini mu bibazo mu gutorera umuti ibibazo vy'u Burundi, na cane cane mu bibazo bijanye n'imibano y'abantu. Imibano ihagaze ku buzi ibaze gusubiza hamwe abantu, kubaka imitima y'abantu. Cya kabiri novuga nuko ishengero katolika ari ishengero ririmo abantu b'incabwenge babona kure, babona ibiba n'icyo bishobora gushikako. Barabona yuko ibyo bintu babibona bakabihora ntibabivuge, bitoshikira abanwanyi babo, bizoshikira igihugu cyose mbere n'abandi bantu. Ugasanga abantu baricanye nk'uko twamye twicana, ugasanga mbere abahunga basumbije n'abahari ubu, ugasanga inzego z'igihugu ntizubiye gukora, ugasanga igihugu kigiye mu ngorane z'ubukene, kigiye mu ngorane z'urwango zo kudashobora gutunganiriza abanyagihugu mu bijyanye n'ubuzi, mu bijyanye no kwikenura. Rero urumva ari abantu bihebeye Imana, nta kundi ubona mwene ibyo byose bigiye gushikira igihugu n'abanyagihugu ngo babihore.
Gushika ubu ishengero katolika niryo rifise abanywanyi benshi mu Burundi mu bisata bitandukanye bya leta, imigwi y'igihugu, harimo no kunywanisha abarundi no gusubiza hamwe abaserukira katolika barimo mu bijanye n'imigambi y'iterambere, haba mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Imigambi iteza imbere abanyagihugu, ishengero katolika riza imbere y'ayandi madini n'amashengero. Mu biganiro bitandukanye byatumye Burundi bushika ku nzira yo guhagarika intambara byatanguye mu kinyegero n'ibyabandanye je kumugaragaro gushika hasinywa amasezerano ya Arusha, ishengero katolika ryabigizemmo uruhare rudasanzwe. Eloge burika neza Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi bamwe mu bakenyezi bapfakaye muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega bihaye umwuga wo korora inka mu gihe hari gikorwa mu mice y'Ikirundi giharirwe abagabo. Abo bakenyezi bemeza ko uwo mwuga umaze kubateza imbere. Ni inkuru dushikirizwa na Fidel Antoine Nsabimana.
Bazihawe kungurane iyo umugambi wo guteza imbere ubworozi bise Paivab ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu FIDA. Abo bakenyezi bavuga ko ubworozi bwa kijambere bwatumye batera intambwe iboneka bateza imbere n'imiryango yabo. Mana ariyo Sekunda ni umworozi w'umupfakazi.
Niko ndatunze jewe umuryango w'abana bane, jewe birafasha rwose, jewe ntangorane ngira, gituma ntangorane mfise ku mwaka guma mbona icyo niyungura, nkaguma mbona icyo niyungura mu mirima no mu nka kubera ku mwaka jewe mba fise inka, nkacasanga biranyohera rwose mu buzima bw'iwanje. Nukuri sinduha ndashobora kwihagara yanko ngaha nkavuga ntigatangira ipatane hari yaca ibihumbi 30, ngatangira ipatane hari yaca ibihumbi 30, ngatasanga inkiri kirabahemba ntangaruka mbikwereje we byangiriye kubereza inka. Ego naragize ingorane nkibura, ndagira intege ndavuga ntiwagiye yagiye kandi yasigaranye abana, nkeneye kubatunga neza ndaba yuko bogira ubuzima bwiza.
Umupfakazi avuga ko uwo mwuga wo korora azuraga n'abana azosiga
ni umugambi mwiza cyane. Urumva jewe izo nka z'imanda ndye zinyerera kubera hari ishyirahamwe rishobora kuza kugura nk'amanyana, nkasanga nk'inyana ndayifise ndayigurishije nk'ibihumbi 108. Ubu nkeneye kuzokubaka akazu keza mbe ndabanywe mu gihe nkiriho. Burande navuze nti jewe naho bane banjye naho nopfa kuko amara mbona inka zitufitiye, nti naho nohwera muzoguma muza munazitunga bukebuke gushika ubuzima bwanyu bwose kwiyamurabe ko muza murabaho.
Mbonihanguye Sonia uwundi mukenyezi mworozi arishimira ugeragezeko.
Yego je akamaro mbona kwere inka zangiriye ni keshi kuko kera vrema jane n'umuntu aba yabaye n'iritongo ryanyu ryingiye ntiryasuku ryaritongo nyene ritabereye kuraba muguru babanayirayagayaga kubera iyo nka. Ubu iyo nka imaze kubyara ibyara 5 kuva ubwo ivyaye je ndamaze kubona karusho, ndamaze kugura nteranije, ndamaze kugura itongo ringana n'imiliyoni 2,800,000. Aho rero ivyo mu rugo ivyo imfasha mu rugo sinshoboye kubivuga kuko ni vyinshi cyane, nsigaye nkoresha abakozi kera nanjira kandi nahora kugira nifashe mu rugo, nahora nza gushya amahera mu gahinga kugira nani ndabe nyenora nk'agasabuni muga nanjye ubu vrema nkoresha umukozi uko ashaka kandi nambara uko ashaka vrema. Ubu n'umuntu yigeze je ntasumbye vrema ngiye je barantangariye abeshi cyane.
None abandi bakenyezi batita ibintu by'ubworozi bavuga ko ari iby'abagabo harakagwe bavunira.
Yego je n'abavivunira kagwe cyane 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 abakenyezi no twebwe turazikunda cyane. Eka nuko kamasuzuge tuzi gukamba kera bavuga ngo ngabagore ntibakamba ngo nimiziro, twebwe turazikama cyane rwose yino akagwe no vunira abandi bagore nuko abo kwita ibitungwa bakarangura imigambi niho bazabona intambwe bari kubaragira bafatanya umunda kera ntararonka inka naronka nk'ikiro inani cyanke 60 byibiharage umuceri biraya kuko nibitoki byariyongereye inshuro zitatu
kugira ngo bahangane n'ikibazo cy'isoko ry'amata baronka abo borozi bahavuye bashinga koperative ipima amata ikayabika ikanabafasha kuyashora bukuru Rosalia ni wajejwe gukurikirana iyo koperative
aborozi baragiye hamwe baritorera umuntu azoshikana amata ngaha ku kigo uwo muntu rero akagenda agapima amata ku mutumba ababizi ayo mata bayegeranije turahava tukaronka abantu baza kuyatora bayajana ibujumbura no ku kafitaria buri ngaha hafi y'iwacu munyuma rero turahava abo borozi tukabahemba inyuma y'imisi 15 mpande y'ibyo turitegekanya udufaranga dukeya tw'umworozi uwo ari we wese ashobora kugira ikibazo inka yiwe hari igihigwara akacaza akavuga ati ntabara mumpe murabona ndiko ndashora amata hageze guhemba muzokatiramo canke bakaza bagatora umuti canke bagatora ibiryo eka ibyo ari byo byose ntangorana umworozi ahava ngo agire kubera iki kigo cavutse
iyo koperative yukubika mata iri bugendana isubushobozi bwo kubika amaritiro 1000 y'amata ku munsi muri iyo koperative harimo n'ikibanza aho abantu ba mu micungaro bashobora kwihereza ikivuguto giteguwe neza igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
muri isanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika
kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubona bakaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu uri kuri 2020
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
ku
ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Imwumviriza ni ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda unaho ni umwanya w'amakuru y'inkino mu Rwanda mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino yaranze iyi ndwi turangije
mu mupira w'amaguru mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu izabera muri Gabon umwaka utaha ejo bundi kwa gatandatu ikipe y'igihugu Amavubi yahuye n'ikipe y'ibirwa bya Maurice uyu mukino wo ku munsi wa gatatu wo mu matsinda wabereye mu birwa bya Maurice aho umutoza w'u Rwanda Jonathan McKinstry yari afite intego yo gutahana amanota 3 kugira ngo arusheho kugira icyizere cyo guhesha u Rwanda amahirwe yo kongera gukina igikombe cya Afurika icyo cyizere ariko cyaje kuyoyoka kuko ikipe y'igihugu y'ibirwa bya Maurice yatsinze u Rwanda igitego kimwe ku busa icyo gitego cyabonetse mu gice cya kabiri cy'umukino ku ruhande rw'u Rwanda bamwe mu bakunzi b'iyi kipe biyumvishaga ko Amavubi azasarura amanota 6 mu mikino ibiri hagati yayo na Ile Maurice akazakurikizaho n'andi 3 azaturuka ku ikipe ya Mozambique mu mukino wo kwishyura uzabera i Kigali bigatuma haboneka nibura amanota 12 yatuma u Rwanda rwegukana umwanya wa kabiri mwiza mu itsinda inyuma y'igihangange Black Stars ikipe y'igihugu ya Ghana ibyo byose ariko kuwa gatandatu byagaragaye nko kwikunda gukurura wishyira kwirengagiza ukuri gutangwa n'ikibuga cyangwa kwiyibagiza ko na nyina wundi abyara umuhungu amahirwe y'ikipe Amavubi yo kwerekeza muri Gabon mu gikombe cya Afurika asigaye agerwa ku mashyi kabone nubwo imibare yo ku rupapuro itatwemerera guhita twemeza burundu uko bizagenda ikipe y'u Rwanda yari yagiye mu ndege yihariye yari yahawe na leta nyuma y'umukino wo kuwa gatandatu yahise igaruka i Kigali igitaraganya kuko ejo kuwa kabiri izongera igakina umukino wo kwishyura uzayihuza na none n'ibirwa bya Maurice muri aya majonjora mu matsinda yo guhatanira uburenganzira bwo kuzajya muri Gabon mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha u Rwanda ruri mu itsinda rya 8 hamwe na Ghana Mozambique n'ibirwa bya Maurice ikipe ya Ghana yihabwa amahirwe menshi yo kuzazamuka ari ya mbere mu itsinda. Mu mikino itatu ikipe Amavubi imaze gukina muri uru rwego yatsinze Mozambique igitego kimwe ku busa mu mukino wabereye i Maputo, itsindirwa i Kigali n'ikipe ya Ghana igitego kimwe ku busa, none irongeye itsindwa n'ibirwa bya Maurice igitego kimwe ku busa. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball, ejo ndi kwa gatandatu imikino ya shampiyona yarakomeje. By'umwihariko kuri stade ntoya y'i Remera habereye imikino itatu. Ikipe ya IPRC yo mu majyepfo yatsinze umubano Blue Tigers amaseta atatu ku busa. Iyi kipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC yo mu majyepfo nubwo ikizamuka mu cyiciro cya mbere irimo kugaragaza ko ihagazeho. Umutoza wayo Charles Rurangangabo yabwiye Ijwi rya Amerika intego bafite.
Ishingano ya mbere dufite, intego twihaye, ni umwanya mwiza muri shampiyona, kuko kuvuga ngo igikombe cya shampiyona twahita tugitwara byo byaba dukabije kwihuta, ariko ikigezi twakoze ni uko twatwaye igikombe kimeze nka precise n'ikira cya Memorial Kayumba. Kuri twe kirahagije, none ubu ngubu ikintu turi gushaka ni umwanya mwiza, imyanya itatu ya mbere tugezemo byadushimisha. Birumvikana nk'andi makipe yose nk'uko umuyobozi wacu naho arabidushishikariza, ni ugutsinda cyane, none n'igikombe natwe twabigeraho. Wenda umwaka wa mbere niba turi gushaka umwanya mwiza, mpamya ko imyaka ikurikiye none tuzaba mu makipe ahanganira ibikombe, ko tuzatumaze kubona ko natwe dushoboye.
Mu yindi mikino, ikipe ya Lyon Sport Volleyball Club yatsinze Kigali Volleyball Club KVC amaseta atatu kuri abiri, hanyuma Inatec Volleyball Club itsinda Apel Volleyball Club amaseta atatu ku busa. Mu cyiciro cya mbere cy'iyi shampiyona ya volleyball ku ruhande rw'abagabo harimo amakipe umunani ariyo Inatec Volleyball Club, Apel Volleyball Club, Kirehe Volleyball Club, ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro ryo mu ntara y'Amajyepfo IPRC South, hakaba Lyon Sport Volleyball Club, Kigali Volleyball Club KVC, umubano Blue Tigers n'ishuri ryisumbuye rya Lycée Nyanza. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu, buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Naho nimwumvirize ijambo rishikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Umugambi ukomeye utavuga rumwe na Leta ya Tanzania warihojeje isubirwamo ry'amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka mu mazinga asa n'ayigenga ya Zanzibar ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Isubirwamo ry'amatora ryabaye inyuma yo ku rwego rurejwe gutunganya amatora muri Zanzibar rufuse mu buryo budatomoye ivyavuye mu matora ya mbere yabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu abaserukira ibihugu by'Ububiligi, Canada, Denmark, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Finland, Ubufaransa, Ubudagi, Ireland, Ubutaliyano, Ubuholande, Norvege, Espagne, Ubusweda, Ubuswiss, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Tanzania barasohoreye hamwe itangazo ku byerekeye isubirwamo ry'amatora. Muri iryo tangazo bavuga ko bababajwe n'ingingo y'urwego rujejwe gutunganya amatora muri Zanzibar yo gusubira kugirisha amatora yo ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2015 atanyishu iganiwe kandi yumvikanywe ko ku bibazo bya politike bihari muri iki gihe itowe. Bamenyesha ko kugira umugambi w'amatora wizigigwe udategerezwa gukumira kandi ko utegerezwa kubahiriza ibyifuzo by'abanyagihugu. Basubiye gutera kamo Leta ya Tanzania kwerekana ubuyobozi bwayo muri Zanzibar kubandanya inyishu iganiwe hagati y'impande zose mu mugambi wo kubahiriza amahoro n'ubumwe bw'igihugu. Barasubiye guhayagiza abanyazanzibar kuba barihanganye muri icyo kiringo, bakaba basaba impande zose n'abazishigikiye gusubira kubandanya umugambi w'ukunywanisha abanyagihugu mu nzira yo gutora inyishu atawikumira izorama kandi iciye mu mahoro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarifatanije n'amakungu mu gushigikira inyishu atabikumira yumvikanywe ko n'impande zose ku bibazo bya politike bihari muri iki gihe.
Iyo ryari jambo ribashikiriza imigambi n'imigabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracari kumwe ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uriyani itanga ishaka giye kutwibutsa amwe mu makuru yadushikirije.
Ndagushimiye Aloise. Muri Ghana igipolisi gitangaza ko kigiye guha abakandida bose bariko bariyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora azoba mu kwezi kwa 11 uyu mwaka aba bacungira umutekano. Ivyo vyatangajwe na Sifas Arthur, umuyobozi mu gipolisi ajejwe umubano mwiza hagati y'abapolisi n'abanyagihugu. Iyo ngingo ni imwe mu ngingo igipolisi gifashe yo gukomeza umutekano mu bihe by'amatora. Ubaye ubwira kabiri igipolisi gifashe iyo ngingo yo gucungira umutekano w'abakandida nk'uko babigize mu matora yo mu 2012. Aho ni mu gihe abanyepolitike bari bamaze iminsi babwira ibinyamakuru yuko hari icyuka kibi mu gihugu gishobora kwadukamo uruhagarara cyangwa ubwicanyi mu matora y'umukuru w'igihugu yabashinga amateka nayo ku mitumba. Uwo muyobozi w'igipolisi Arthur we avuga ko atariko abibona. Avuga ati sinovuga ko hari icyuka kibi mu gihugu ngo nukubera bivuzwe n'abanyepolitike, ariko novuga ko abantu bashikiriza ibyumviro byabo bakanashikiriza amakenga bafise, kandi ibyo birasanzwe muri politike. Muri Siria abasirikare b'igihugu bashigikiwe no Burusiya mu bitero byo mu kirere baraye bigaruriye igisagara cya Palmyra bacaka umugwi w'abagonyi ba leta ya Kiislamu Islamic State. Amashirahamwe haranira agateka kazina muntu n'ibinyamakuru bivuga ko iyo ari insinzi ikomeye cyane ku basirikare ba leta kuri uwo mugwi w'abagwanyi. Mu nama yagiranye n'akagwi k'abashinga amateka b'Abafaransa bari Damascus, perezida wa Siriya Bashar al-Assad yavuze ati iki ni igikorwa gikomeye cyakozwe, kikaba ari n'ikimenyetso gishasha cerekana ubushobozi igisirikare cya Siriya nabo bicuditse bafise mu kugwanya iterabwoba. Muri Mali abategetsi batangaza ko bafashe abagabo babiri bakekwa kuba bakorana n'abagwanyi ba Al-Qaeda mu karere ka Maghreb Islamic Akim mu mpfunyapfunyo y'Icyongereza. Abagabo bakaba bakekwa kuba bagize uruhara mu bitero by'iterabwoba byagizwe mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu mu gihugu cya Côte d'Ivoire. Ivyo bitero vyahitanye abantu 19. Eje ku munsi wa Mungu igipolisi cyavuze ko abo bagabo bakekwa bafashwe haciye iminsi ibiri mu buraruko bwa Mali inyuma y'indwi zitatu ziheze habaye ibitero by'iterabwoba byakoreshejwemo inkoho n'amagrenade ku itariki ya 13 z'ukwa gatatu ku mahoteli atatu no ku nyubakwa yo kwinezerezamwo iri ku kiyaga cya Côte d'Ivoire mu ntara ya Grand Bassam. Igipolisi cyatangaje cese uwitwa Aoud Mohamed bakavuga ko yari umudereva yatwaye abo bagwanyi muri Côte d'Ivoire. Ikinyamakuru cy'Abafaransa kivuga ko igipolisi kivuga ko uwo mugabo afitaniye imigenderanire n'abakuru bakagwika bakabo bantu bagira iterabwoba.
Cuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikro mwari kumwe na Aloise Bigirimana. Amakuru y'irya nino twayashikirijwe na Oriane Itangishaka. Fatuma Alimas Karara nawe niwe yadutunganirije ibi biganiro. Turacari mu bihe bya Pasika, tuyifurije ibihe byiza mu miryango yanyu, mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.